agriculture amakuru mu kirundi
mwakoze guhita mu biganiro byacu mwiriwe mwese muteza amatwi ibintu biganiro kazemana no makuru kuri no mugoroba agize n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibituma kongoroza abantu biguma ringorane mu gisagara cha Bujumbura ngo nakarenganyo kare mu bijanye n'ukunywesha ibitoro nkuko bisigurwa n'ishyirahamwe Atrabo rihurikiyemo abongoroza abantu n'ibintu mu Burundi biri mu byari byakoranije iryo shyirahamwe n'inzego za leta ariko nazo zagirije abongoroza abantu n'ibintu kurenga ku masezerano bagiranye na Sopebo igitabo cy'igihugu giherutse gushirwaho n'umukuru w'igihugu mu bijanye no kugwanya igiturire ngo nticorera mu nyandiko gusa ibizashikirijwe n'ishyirahamwe Oricom mu gihe ariko asozegwa iminsi 16 yariwe kugwanya igiturire kuri uyu wa gatanu urunani rw'abagabo rwishinze guharanira iterambere ridakumira rurasaba ko ibyirizwa ry'umukuru w'igihugu rikinga rigahana amabi akogwa bitiye ku mbuga ngurukanabumenyi kyomenyekanishwa rikanigishwa Abarundi imvo murayumva muri ano makuru tubafitiye n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba mwiriwe ubonaho inkuru imwimwe ukwayo muri ano makuru mugira mushikizwe na Krista Rizaremana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matea abona Yesu mwari mwegeye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru kwishyirahamwe Atrabo rihurikiyemo abongoroza abantu n'ibintu mu Burundi riridogera ico gita karenganyo mu bijanye n'ukunywesha ibitoro arico gituma kongoroza abantu nko mu gisagara cha Bujumbura biguma ari ingorane ibi biri mu byakoranije iryo shyirahamwe n'inzego za leta zitandukanye kuri uyu wa kane ariko nazo zagirije abongoroza abantu n'ibintu kurenga ku masezerano bagiranye n'ishyirahamwe Sopebo rikurikirana iby'ibitoro mu gihugu Norisi Nduwimana
ikibazo cy'imiduga yunguruza abantu ibura mu masaha y'umugoroba bamwe bavuga ko iva kunywesha ibitoro igashija kubikwa ikanavoma ibyo bitoro bikagurishwa mu kinywabi abiyunguruza bakaruhira ku mirongo bayirindiye itari buze nico cyiharije umwanya munini muri icyo kiganiro ibikoloneli do polisi Edward Makokarongo igipolisi mu gisagara abisangamo ingorane ikomeye mu gushitsa intumbero y'inyungu ya bose ibi ni nabyo bikwegera ibihano abakorera muri ico gisata bidugira amahada ubacibwa gushika kwimwe ibitoro bari bafitiye uburenganzira Bosco Minani umukuru w'ishyirahamwe Atrabo bahurikiyemo asanga ibyo birenze kuko hari naho wajamo akarenganyo
utonda hariya muri meri bamubwira ati uragaruka katorozeri imodoka ntirikirakora yindi nayo yarivuye kunywa kirikotebu yarahatoye abantu bukeye yasanze bamukuyeko amakota bacaba muca mande yatuwa
Sopebo ishyirahamwe rya leta rigejwe iby'ibitoro mu Burundi naryo ryagirije bamwe mu badereva kurondera inyungu z'umurengera ariko gutangaza ko n'izindi ngingo zizofatwa kugira ngo basubizwe ku murongo uyu ni Anne Marie Kaneza hajejwe gutunganya ibikorwa muri iryo shyirahamwe gushika ubu imodoka ari zo mu bwoko bwa kwasiteri mu gisagara cha Bujumbura imwe yemerewe kuronka amaritiri ijana y'igituro ku bituro zahawe ikanywa iminsi ibiri izo mu bwoko nk'ubu zikorera mu zindi ntara nazo zandikiwe amaritiri 450 ku ndwi izo mu bwoko bwa iyasi zikorera Bujumbura zahora zironswa amaritiri ijana gusa buri ndwi izo ziherutse kongerezwa kugira ngo zije ziranoswa amaritiri 200 mu gihe zikorera mu zindi ntara zahora zandikiwe ayagira ku 150 ziherutse kwemererwa 300 ku ndwi imiduga yo mu bwoko bwa Probox nayo igahabwa amaritiri 100 ku ndwi leta itegeka habunguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura gukora akazi n'imiburiburi gushika isaha zine z'ijoro
Norisi Nduwimana wakoze bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko biherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu ko igiturire kibwirizwa kuba caranduranywe n'imizi gushika mu mwaka w'2030 bishoboka ariko bakabona ko hoshigwa imbere ibihano kugira ingeso yo kwaka canke gutanga igiturire ituzwe abayaze n'uruganda rw'amakuru kuri uyu wa gatanu babona ko uko guhana kohera mu nzego za leta kuko ariho hagwiriye iyo ngeso aba ni bamwe mu botwayanze
birakunda gusa birago ibisaba ko umuntu wese kubyiwe yofata decision nayo cyane cyane bakaraba mu nzego kuko mu nzego niho bigoreye gukusanga bari mu nzego ariko cyaka cyo birakunda gusa birago kubera nyene nk'ubu uje ikintu maze kubona mu Burundi umuntu wese arose ubutegetsi agenda afise decision yuko agiye kugira iki agiye gutunga agenda afise ntuze ihangiro ryo kugira iki cyo guteza imbere abene igihugu
abantu benshi turabikene yuko gitutswa kahava ko igiture mu bisanzwe cyajyana umutima byoshoboka mugo bivanye n'ukuntu babishizemo ingufu nabo nyene bakabishiramo ingufu iki kintu aya mategeko arashinzwe na nyene
nticyoshoboka kweri kuko kujya abantu baguma baguka yego kweri baguma baguka abantu baguma baguka nticyoshoboka kabisa igiture kuko baragishaka abantu urumba birashoboka mu bwabo ari abakigomba nabo indaze kumazaguka
birashoboka cyane yo mu gihe wobabo mugihe wabavuye hasi bakabikora urya gitanze mu mufata urya gitoye
ibyo ukunda umwe ruve gukuru ugakwira hose kuko igiturire kuranonwa n'imizi birashoboka igiture nyamukuru gitangura kujya abantu bakuru bakora abantu bakuru no bereka n'ingesombe abantu bato nabacyo bavuga ati nanaka kagize ibintu twe twabaho gute mugihe tutakiri icyo giturire nanaka iyi giturire rero yarefe ibintu byinshi yateze gukinga icyo giturire gigashikira abanyagihugu bato
ukunda no mu myaka 5 imyaka 5 ni myinshi no mu mwaka umwe byukunda mugabo mu gihe president we nyene ubwiwe abihagurukiye agahana abo bantu batangiye bitirire cyane bavyakiye ukunda mu gihe habandanya hariho kudahana byukunda
Ishiramwe gishinze kugwanya igiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta risaba ko igitabo c'igihugu giheruka kwemezwa kitoherera mu nyandiko mu gihe hariko hasozegwa iminsi 16 yahariwe kugwanya igiturire Gabriel Rusira rongoye Ishiramwe Oricome abona ko ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu byoshirwa mu ngiro akagira amakenga ariko ko ico gitabo atari ca mbere gishizweho mu bijanye no kugwanya igiturire kurikira Gabriel Rusira arongoye Oricome
Icho gitabo charamaze kwemezwa mu kwezi kwa mbere icho gitabo kizaba kuba cemejwe n'inamashikiranganje nagira ndabibutse yuko icho gitabo kigize gatatu avuze rero yuko mu kwezi kwa mbere kizoba cyamaze kwemezwa n'inamashikiranganje kaja mu ngiro hariho abandi bari ku ruhande batifuza ko icho gitabo kibaho kuryo hariho abantu badashaka yuko Burundi bwinjira muri ITE initiative des industries extractives niko hariho nabantu badashaka ko icho gitabo kibaho Icho ni cha mbere yavuze gigira kabiri yavuze ati mu mezi atatu nukuvuga mu kwezi mu ntago zo kwezi kwa kane hazoba evaluation y'ibikogwa bizoba byamaze gukogwa bivuye mu ico gitabo ikindi yavuze kigira gatatu jewe nafashe biha mu bintu yavuze yashikirije yavuze ati hari ibintu bitatu bigomba gusonerwa mu gihugu ikintu cha mbere igomba gusonerwa n'amategeko amategeko umuntu ayarenze aba yononye ibintu byose ikigira kabiri yavuze ko ari gusonera itongo ry'igihugu cyangwa itunga ry'igihugu muri rusange arerekana yuko ikintu cy'igihugu umuntu wese amurwa kugisonera cyane cyane bari mu nzego z'igihugu icya gatatu yavuze ati no gusonera umuntu ibyo rero kubivuga ni byiza mugabo mbega babibwirwa barabishyira mu ngiro aho niho haca haza ikibazo
Radio Indundi Kiltuyo na makuru yacu tuyamandanirize mu bijanye n'agateka kazi na muntu urunani rw'abagabo bita menangaje gwishinze guhanira iterambere ridakumira rurasaba ko ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu cyo kuwa 16 ntwarane umwaka w'2022 rikinga rigana amabi akogwa biciye ku mbuga ngurukana bumenyi kyomenyekanishwa rikanigishwa Abarundi kuko kubwugoro nani gushika ubu ibyaha nk'ibyo biguma bikogwa abantu bamwe batabizi batanazi nuko bihanwa mu kiganiro ubwo runani rwaremesheje kuri uyu wa kane uruserukira imbere y'amategeko Augustin Niyongabo yavuze kwa ayo mabi ariko araba menshi aniyongera kuyandi afatiye ku gitsina yarahasanzwe tumukurikire
kwa mabi yarabaye menshi ano kutwara ya mabi menshi kwa tumara imyaka myinshi hamwe gukubagwa gufatwa ku nguvu gukubitwa ariko ayo mabi nayo yarabaye menshi amasanamu y'ukoza soni amafoto y'ukoza soni ibintu abantu basigaye bagize nk'umurima bagize kidandazwa ku mbuga zitandukanye aha hari itegeko rihana ariryo tegeko twasanze abantu nayo baramenya rero menengeje kuna nubwo abagabo tubona ko bikwiye ko abantu bamenya ko bijanye n'amabakoregwa ku mbuga ngo kanabumenyi ari amabi nk'ayandi yose nko guhita umugore nko gukubagura umuntu nko gufata ku nguvu nayo arahanwa umuntu yakorewe be nayo mabi ni byiza ko abishyira habona kubera ko abantu babwo bafine nabishyira habona nduba niyandagaje ego barandagaye kimwe twohanura abantu nuko umuntu yogerageza gukoresha izo mbuga akoresha kwiyumvira agerageze yicunge acunge telefone yiwe acunge ibyo akora kubera rimwe na rimwe hari igihe tuvuga abantu batwanagaje mba twiyandagaje imbere rero uwo bona yakubaguwe hari itegeko ribihana yegera abantu bamufashe hariho mbere n'igipolisi kibijejwe uwo muntu ashobora gutunganiriza amashyirahamwe na leta nubaje gushyira iryo tegeko habona tugiye kugerageza ibishoboka byose tubishyira habona itegeko rigiye habona ni naho n'utunenge tumenyekana kuko nk'ubu kumva ko umuntu ifoto yiwe bayimusanganye bamuhana numva umenga barenganijwe ariko mu yandi majambo ntabarenganijwe kuko yemeye ko bamufata kuko we yifashe atambaye rero tugiye kugerageza ibishoboka byose itegeko rijya habona ahubwo na cyane cyane rije mu Kirundi cy'iwacu kuko riri mu Gifaransa
Uruganda rwacu rukaba uyu munsi rero rwateguye kubabwira icyarico ubugizi bwa nabi bwo ku buhinga bwa none n'ubugizi bwa nabi bushobora kwakoregwa twisunze iryo tegeko sinshi tubibaza Claire Kankondi
Ubugizi bwa nabi bwo ku buhinga ngurukana bumenyi bita cybercriminality burakingwa kandi bugahanwa n'itegeko ryo kuwa 16 Ntwarante 2022 dukurikije ingingo ya mbere y'iryo tegeko ubugizi bwa nabi bwo kubuhingangurukana bumenyi bugizwe n'ibikorwa byose bitemewe bikorerwa ku buhinga bwa none bikorewe mu Burundi canke hanze y'igihugu iyo bigize ingaruka ku Burundi hakurikijwe ingingo ya gatatu bene imbuga ngurukana bumenyi réseaux sociaux hamwe n'abatanga akaryo ko kuzidrako babwirizwa gukingira umutekano w'abazidrako ingingo ya gatanu isaba abo batanga akaryo ko kuzikoresha kumenyesha ababukoresha ubugizi bwa nabi bwo ku buhinga ngurukana bumenyi bushobora kubashikira no kubamenyesha ingingo bufata mu kwikingira iyo hari ubugizi bwa nabi biboneka ko bushobora kuba bako ku ruhande rwabo abakoresha ubuhinga bwa none basabwa n'ingingo ya 10 y'iryo tegeko gukorana n'inzego zibifitiye ububasha mu gukinga no guhana ibyaha bijanye n'ubugizi bwa nabi bwo ku buhinga ngurukana bumenyi internet mu Gifaransa iyo ngingo nyene irasaba gutanga inkuru no gutanga ikirego mu maguru masa ku gikorwa cyose bamenye gishobora guhungabanya umutekano wo ku buhinga ngurukana bumenyi cyber sécurité hari ibyaha bitandukanye bishobora gukorerwa ku buhinga bwa none muri ibyo harimo kwinjira mu buryo butemewe mu buhinga bwa none bw'abandi guhungabanya canke konona ubuhinga bwa none bw'abandi guhungabanya canke konona amakuru y'abandi done mu Gifaransa ubusuma n'ubeshi bwo kumihura ngurukana bumenyi ibyaha bijanye n'ibiri mu matelefone ngendanwa canke mu mamashini y'umuntu ko gukwiragiza canke gutunga amashusho y'urukoza soni guhungabanya umutekano w'igihugu n'ibindi abakoze ayo mabi n'ayandi nk'ayo bahanishwa ibihano bitegekanijwe n'iryo tegeko birimwo gutanga ihadabu gufungwa canke ivyo bihano vyompi icarimwe
muri gwakurikirane gw'ingingo zigize igitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi tumaze iminsi tubashikiriza muri kino gihe hari amashirahamwe amwe yishinze kugwanya amabafatiye ku gitsina mu Burundi hanegura kw'inyigisho zihabwa bitegura kugira ubugeni zigenda zibonekamo kudebukirwa uno munsi tuvuga ryari umwana avukiye mu muryango w'abubakanye biciye mu mategeko umugabo ashobora kwihakana umwana tubwirwa na Rise Ndayizeye
umwana avukiye mu muryango w'abubakanye biciye mu mategeko Serugo ni wabase nayo inarugo akaba nyina nk'uko ingingo y'ijana 196 ivyerekana igihe bigaragara ko avutse hakwiye imisi 180 bubakanye na yo ingingo ijana mirongo icyenda n'indwi yerekana ko umwana avutse imbere y'uko iminsi ijana mirongo umunani kwira bubakanye arashobora kwihakanwa na nyene urugo kiretse igihe umugabo yoba yaramenye ko umukenyezi yibungenze imbere y'uko bubakana yaramwemeje ku rupapuro rw'amavuka canke yaremeye ko ari wese w'umwana imbere canke inyuma y'ivuka ry'uwo mwana yanditse canke abivuze gusa. Ikindi gihe Serugo ashobora kwemeza ko umwana atari uwiwe ni gihe ashoboye kwerekana ko iminsi 18 imbere y'uko umwana avuka yari afite ikibazo cy'amagara kimubuza kubana n'umukenyezi wiwe canke ko atari hafi canke iyindi mvo bikerekanwa n'ingingo ya 199 y'igitabo cy'ingo n'imiryango. Umugabo kandi harashobora kwerekana ko umukenyezi wiwe yarenze ibigo mu kiringo nk'ico nyene imbere y'uko umwana avuka nk'uko bisigurwa mu ngingo y'amajyambere. Umugabo ari kureba gushikiriza ko umwana atari uwiwe mu minsi 18 kuva amenye ko uwo mwana ariho. Nayo ingingo ya 204 yerekana ko igihe umwana avutse inyuma y'urupfu rw'umugabo uwo ari we wese mu basigwa biwe ashobora gusaba ko batavukanishwa n'uwo mwana mu minsi 80 kuva amenye ko uwo mwana abaho. Igihe umwana avukiye mu muryango w'abubakanye biciye mu mategeko ariko yavyawe n'umugabo wundi uwo yamuvyaye ntashobora kumwiyandika ko nk'umwana wiwe atari mu gihe uwubakanye na nyina biciye mu mategeko atari we yabanje kumwihakana.
Radio Indundi Culture inkuru y'umuco kama.
Mu nkuru y'imico kama tubashikiriza iminsi yose kuwa gatanu uyu munsi tubaganira ibijanye n'ubusage imishatsi ya mbere y'umwana y'inyuma y'imvanda yatunganywa hakurikijwe imigenzo y'ikirundi. Umunyakaranga Pepeti Miganda anegura ko ubu ubusage bufatwa nk'umuco mvamahanga kandi wamye mu mico y'abarundi. Ino nkuru twayiteguriwe na Odironke Jimana akaba ari inkuru tubasubiriyemo.
Ubusage imishatsi y'ibitsi bishobora gushika ku bitugu by'umuntu bimwe mu biri mu mico y'abarundi kuva na kera. Ababikoregwa barabakiri bato inyuma kumubwa imvanda imishatsi yamera bagenda barayikwega kugeze baye miremire nk'uko Perpetie Miganda umwe mu banyakaranga bivuga.
Bijyanye n'imishatsi mu Burundi hariho igihe imico yabitandukanye. Umwana ururutoki rwiwe rwaragaye nyina yavuye mu kiriri baratuma ko ibunyina w'umwana bagaca bategura umunsi wo gusohora kugira bamwereke Burundi. Muri ico gitondo nyine baraheza bakamwa uwo muvyeyi n'ugo ruyoya imvanda bateze kuzikurako umushatsi wasubira kumera mu nyuma. Rero kuri uwo mwana uwo mushatsi bacawureka ugakura. Uko rero uwo mushatsi wagenda urakura niko baca bazaramusigiramwo amavuta y'inka avanze n'agahama akazara kwega ukebuke bamera nk'abawuhinga ku buryo rero umushatsi ugenda ukura uwo muremure bwitwa ubusage.
Ku myaka y'aba 14 umwana amaze gukura Miganda avuga ko baheza bakayimwa aho byaba n'ibindi birori.
Ubwo busage rero yarabushikana ku myaka 14 hamwe umwana igiye haruguru niho bategura umunsi mukuru ukumukuru wasage. Nabo nyina bari umunsi mukuru ukomeye cyane yuko umwana yapfuye mu Bwanda.
Abahungu cyangwa abagabo barashobora kwimosha isunzu ariko abigeme bo mu biyabaga imishatsi yamogwa yose nk'uko uwo munyakaranga abandanya bivuga.
Barashobora kumugira isunzu ryo ngaho imbere abana b'abigeme cyangwa abakenyezi usanga umutwe baramwa ibi bita ngo gipara.
Topeti Miganda anegura ko hari abarundi bavuga ko ubusage bwabyo buva hanze y'igihugu.
Kungene barundi bari babayeho kera abantu benshi atavye bakimenye kubera yuko kwagiye turagira ibintu byo kwijukira ngo amajambere tukagenda turakurikira ibyo biva hanze ukajusanga n'ibyo twaze twari twifitiye iyo kigarutse kiza kigaruka umenya ikintu gishasha. Hari ibintu byinshi bijanye n'ubumenyi kama abarundi bari bazi ubona biriko biragaruka.
Icyo munyakaranga saba nuko bafata ingingo bora bo kuri iyo migenzo y'abarundi baho hambere itoza imangana naho imico mva amahanga isa niyamaze kurengera iy'abarundi.
Byiza nuko twosubira tukaraba muri iyo mico yacu ibyo bintu byiza bifise agaciro tubigarukane ahako tujya kuvuga ngo bijya biva hambi kiviza siyacu ari sivizasiyo nziza cyane. Nuvuga yuko byokorwa n'inzego zitandukanye leta y'u Burundi hakaba n'uruhara rw'abikorera ibyabo.
Nawo munyakaranga avuga ko bitoroshe kumenya neza inkomoko y'ubusage harabemeza ko bwatanguye kuvugwa cyane mu gihugu cya Jamaica mu kinjana cya 19 bukaba bwari bufiswe n'abahindi bajanwa muri icyo gihugu gukoreshwa nk'abakozi gutyo bamwe bakanavuga ko ababugira bari bazwi nk'abarasta.
Kuri we wadufatiye hagati ndakwibutse ko yaragizwe n'ingingo nkuru zikurikira. ibituma kunguruza abantu biguma ringorane mu gisagara cha Bujumbura ngo nakarenganyo kare mu bijanye no kunywesha ibitoro nkuko bisigogwa n'ishiramwe Atrabo yurikiyemo abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi biri mu byari zakoranije iryo shirahamwe n'inzego za leta ariko nazo zagirije abunguruza abantu n'ibintu kurenga ku masezerano bagiranye na Sopebo. Igitabo cy'igihugu giherutse gushirwaho n'umukuru w'igihugu mu bijanye no kurwanya igiturire ngo nticoherera mu nyandiko gusa ibidashikirijwe n'ishyirahamwe Oricome mu gihe hari ko hasozegwa iminsi 16 yariwe kurwanya igiturire kuri uyu wa gatanu. Nayo urunani rw'abagabo rwishinze guharanira iterambere ridakumira rurasaba ko ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu rikinga rigahana amabi akogwa biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ryomenyekanishwa rikanigishwa Abarundi imbomwa yumvise muri ano makuru yagiye kubashikiriza. Yakoze rimatia wana Yesu yakatuma amatuwe wa shikira aya makuru wakuma ya shikirizwa na Krista Izarelimana mungiru mungoro wa mwiza mwese mwakozi.